mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatano muri kumwe na Joy Diane nahazengye kwashikiza makuru twafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi abantu batatu barayi bahitanywe na grenade yatewe n'abataramenyekana mu bunywero buherereye muri quartier ya Ruheru iri Bujumbura. Batanu barakomerekeye muri ico gitero idonido ni mukanya isasi. Naho makuru y'impunzi abarundi bahungiye mu Buganda biyemeje gukomeza akaranga.
Nivyo turi mu buhungiro ariko burya abantu bose bubakiye kukaranga twifuza yuko twogumya ku karanga kacu hanyuma tukagatsimbataza tukakibuka abana bacu bakakiga.
Uyu ni Ndayisenga Frederico atwara impunzi z'abarundi bahungiye muri Uganda avuga bimwe mu vyabatumye gutunganya igiteramo mu kukaranga c'u Burundi. Turabigaruka ko handi hatumbwe hafi y'amaradio yanyu. Amakuru tuyahere mu vy'umutekano mu gihugu c'u Burundi abantu batatu baraye basize ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje inko mu gisagara ca Bujumbura. Abagera kuri batanu bagikomerekeyemwo. Igipolisi c'ico gihugu kivuga ko hamaze kumenyekana ubwoko bw'imodokari abakoze ico gitero bakoresheje mu kwiyunguruza mugabo batarafatwa. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Igitero cyabereye mu kirabo kiri muri quartier na zone Rohero komine Mukaza hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi mu masaha 3 y'ijoro. Abantu batatu bose b'igitsina gabo baciye bahasiga ubuzima bagera kuri batanu nabo barakomereka. Mu bakomeretse harimo nyine n'ubunywero. Umwe mu bahasize ubuzima yakoreye banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB. Bamwe mu bari bahari bemeza ko byaboneka neza ko bagize igitero bari bagambiriye kwica abo bantu kandi bari babagendereje. Amakuru y'u Amerika ryaronse nuko bacinjira abagizi banabi baciye mu muryango ugana kuri kontwa haho banya kwigendera bari ko yivunira kanyota kandi bakaba binjiye nk'abantu basanzwe bahazi umengo baroye nabo nyene kwivuna kanyota. Mu nyuma umwe muri bo yumvikanye agira ati barasenga barya. Ikindi bamwe mu bari bahari bashikiriza nuko byibonekeza ko intumbero abagize igitero bari bafite kwari ukwica byonyene uko atakindi kintu na kimwe bagiye bivye. Bahejeje kwiha inkumbi abarashe baciye buri imodokari batungwa nayo bameze. Bamwe mu bari bahari bagerageje kubakurikira bacamijemo grenade. Kuri wa gatandatu mu gitondo mu butumwa bwanditse icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abantu batatu bari biciwe muri ico kirabo catewe. Moize Nkunziza yemeje ko imodokari yazanye abicanyi yamenyekanye mu gayo imparati yayo atabashoboye kuyibona. Yongeye ko kw'inyamiramabi yazindukiye kuraba ibyabaye kandi amatohoza kibandanya. Nahata bindi vyinshi yashikirije twahavuye tumenya ko abakozi batatu b'igitsina gore gusa bakora muri ico kirabo bazindutse bahagarikwa n'igipolisi. Iki gitero kibaye inyuma y'igihe kirekire kirenga umwaka atabitero bivugwa mu nywero bwo ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura. Ariko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu shiru wa kane abantu bitwaje inkoho barishe umukenyezi muri zone ya Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura. Bamusanze ariko yoza umwana mu nzu baca baramurasa. Eloge Wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hello Jolika neza urakenuye mukanya turakomeza kumakuru avugwa mu Burundi ariko imbere yaho tubanze gato tunyarukire muri Mali aho leta y'ico gihugu itangaza ko abasirikare 53 n'umusivile umwe baguye mu gitero cagabwe ku kirindiro ca gisirikare kimajaruguru y'ico gihugu. Nta muhari uri yitirira ico gitero cagabwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishuru wa gatandatu gusa leta ya Mali yavuze ko cagabwe n'intagondwa zikora iterabwoba. Umushikiranganje yajeje gutanga amakuru muri Mali yabicije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yasiguye ko ari abantu 10 bari kuri ico kirindiro bashoboye kurokoka mu kwezi kw'icenda. Tuributsa ko intagondwa zishira imbere intambara ya jihad mu bitero zagavye ku birindiro bibiri vya gisirikare zahitanye intwaza ngabo zigera kuri 40.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu Change inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abanyepolitike batandukanye bakomeza bagira ico bashikiriza nyuma yaho intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atangiye imihoho umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari kimenyetso cy'uko amahoro yabonetse abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushigikira mu gikorwa cyo guhuza Abarundi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiraniye hagufi ivyo guhuza Abarundi kuva bigitangura mu 2000 nyuma y'imatati yo mu 2015.
Kubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubona intumwa idasanzwe y'ishyamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'amatati ari mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ni kimenyetso cy'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu. Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije.
None yashakaze bahora ko ya Kafando mbere umuntu hari uri ibyo akiye hari gushwana muri nasoze ngo urukore ko kapa bonyene babonye ko bikwiye. Ijwi ry'Imana ryaragerera ngarindi ntibaje mu matora hakiri tatse bavuga bati hari hinjyane hagati y'Abarundi kuko igihe hose hariho umuhuza nuko hariho ahuza abantu ariko bararyaha. Reka hajya cyane n'ikimenyetso gikomeye ONU yasinya yuko mu Burundi atabantu bariko bararyana nico gituma umuhuza adakenewe. Nari mushaka waje kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi atangareza ikihari none ntibikenewe kwa umuhuza. Oya bavuze bati umuhuza atagikenewe nuko atamigwi ihanganye ikihari. Ijya ni message ikomeye
yamara abatavuga rumwe na leta bo busiko babibona. Umugambwe Sawanya Frodebo ubona ko iyo ntumwa yawo ni itashigikiwe bikwiye nabegwa n'ikibazo cy'amatati ya politike haba mu Burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke. Fenias Ndigaba avugira Sawanya Frodebo
turavye bihe yakoreyemwo abateriza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yarihanganye kubera ko ONU yarashatse ko yofasha Burundi kugira ngo batorere umuti amatati ya politike yari mu Burundi. Abo byega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi ikuvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza. Nuvuga n'abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyine byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategereza gukora. Turabye rero n'abakuru b'ibihugu b'akarere nabo nyine Burundi burimo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nabo nyine yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha uvuye kuri abo bantu. Mwarabonye ko wafasha kugira ngo ibyo bigando bizogende neza Perezida Mukapa nawe nyine yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije.
Abanyepolitike bahunze Uburundi nabo babibona ukundi. Urunani rushasha Sefort Arusha ruherutse kwiyonkora kuri Senared rwari washinzwe mu mwaka w'2015 rurashima iyo ngingo ya Michel Kafando yabuze atwara igihugu cya Burkina Faso. Frederic bamvuga inyumvira icegera cy'utwara Sefort Arusha avuga ko Kafando yabonye leta y'u Burundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiye ko bagashaka gutaha gutyo Kafando akabura icyo afata.
Icya mbere ni uko birukanye uwuserukira ishyirahamwe na Shenzini avuze ko afite akazi na muntu mu Burundi biro by'iwe birugagwa kandi bitagusubiza inyuma. Ibyo mu bisanzwe ni nk'uko yari asa n'unaniwe kubera ko yabwirizwa kuganira n'abo kugira ngo batore inyishu bahagume. Yaraje icya kabiri ni ukufasha Abarundi ngo by'ukuri habe ibiganiro bihuza Abarundi leta y'i Bujumbura n'Abarundi batari kumwe nayo yaba bari hagati mu gihugu abari hanze y'igihugu. Icya gatatu ni iki abonye aho abantu bariko bagwana ngo bagwanira amasezerano ya Arusha bakabimwumvisha akaza no kubaraba ngaha Bruxelles bavuze bati reka ibya Arusha tubanze tubyihutwigire mu matora. Ni ukuvuga ibyo baharanira baramuhenze yabonye ati jewe ndiko ndahuza impande zitari zo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu vyabo. Nshobora kongera ko nuko mu Burundi kandi hasuye kwadika intambara utabona neza ubwoko bwayo ubwaribwo acabura ayakira nayamira we uri umuntu rero urabize ibintu byose bashobora kuvuga uti aho ndiko ndazereka ndabijebe.
Twibutse ko Michel Kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'iyindwi yatsize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu Burundi uko niko yabivuze.
J'atteste que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi.
Ndemeza ko nawo tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi. Uruhara rwawo ni ntirusuzuguritse. Twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu byotuma karere kose gatekana.
Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
Imbere yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabwiye akanama kajeje umutekano muri ONU ko mu Burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu bya politike mu gihe atanameze umunani asigaye kugira ngo habe amatora. Na Kafando imbere yuko akuramo akarenge yavuze ko icyuka atari ciza muri politike. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pia Claverne Nkuru rakenuye ne nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi bo ku murwa mukuru wa Uganda Kampala biriwe barahaya akaranga n'imigenzo yabo biciye mu mvino intambo n'ibifungurwa by'i Burundi. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yadukurikiraniye iby'igiteramo cabo.
Uyu muhango wabereye ku kigo cy'impunzi hano mu mujyi wa Kampala wari witabiriwe n'impunzi z'abarundi z'ubwoko bwose, abagabo, abagore, hamwe cyane cyane n'urubyiruko ndetse n'abanyagihugu bakeya. Nabanje kuvugana n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi mu gihugu, Ndayisenga Federico, ambwiye impamvu bateguye iki gikorwa.
Aha ngaha nk'uko muvyumva mu majwi yari karasamirana, turi mu giteramo cy'akaranga, twifuza gukomeza imico y'akaranga k'abarundi. Tubitanguye uyu munsi tukifuza ko bizobandanya.
Hanyuma kubera iki kugira ngo mwibuke umuco cyangwa akaranga kanyu k'abarundi kandi muri mahanga?
Nibyo turi mu buhungiro, ariko burya abantu bose bubakiye kukaranga. Twifuza yuko twogumya ku karanga kacu, hanyuma tukagatsimbataza, tukakibuka abana bacu bakakiga bakazogakwiragiza.
Hanyuma muri cyo bibafasha mu buzima burimo bakinye mu
muno munsi hari abamenyanye batari bazinanye, hanyuma kandi bikabafata gufatana mu nda. Uyu munsi twegeranije ibintu dushobora kuzofashisha abandi batishoboye, impuzu.
Hanyuma ibi watubwira muri make bigiye gukorwa ahangaha bibibutsa umuco wanyu?
Twavugije ingoma ziranga umuco w'u Burundi wo kuvuza ingoma. Habaye intambo zitandukanye, harasigurwa n'imigani mwimwe. Abantu bari bubakiye ku bintu by'imigani bituma abantu bagira icyo bubaha, umuntu ukamubwira ijambo rimwe rikavuga menshi.
Nanaganiriye na bamwe mu bari baje muri ibi birori, nuko bambwira uko babibonye.
Icyanjyoheye ni uko twahuriye n'inshuti zari zarabuze abagenzi. Icyo bimfashe icya mbere cyo muri jewe n'ibyo mbamfishe mu byiyumviro bituma njya gukora ibitandukanye hariya bitabereye. Ariko iyo ndi kumwe na bene wacu abarundi tukaryoherwa, numva ndyohewe, byose binsubiza hamwe, nkumva ndi nko mu Burundi, nkumva nasubiye mu rugo.
Nk'ikintu cy'uburobe ubuswage, ego vraiment twakibonye n'ingene kiba giteke muri mu mitoto y'igitoki, vraiment byaduhimbaye, n'ikintu tutari duherutse kubona.
Mwabiriye se?
Nabiriye ni ngombwa ubije ubikumbuye.
Hariho impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye, ariko iyo muri Nakivale niyo cyane cyane dushimikira ko kugira ngo dukolektinge nyamara impunzu n'imbaraga sukari. Niyo mpamvu jina jingaha twabonye icyo bitwa ubuswage, uburobe, twabonye n'icyo kunwa bimeze nk'isongo, kandi twumvise twishimye cyane, bituma dukumbura no mu rugo.
Cyambere nubwo turi mu mahanga, umuntu ahambere naho yavukiye aho yataye uruzogi, hama rero ibi bintu byatwibukije iwacu no kwiyumva ko turi mu Burundi naho tuba turi mu makungu.
Cyarujije kunyohera uko mbonye umurimbyi w'iwacu w'igihangange cyane, rewe mukombozi Hasara Victoria Siembe ni umurimbyi nkunze nda cyane, umurimbyi w'i Burundi kuko ni umurimbyi aririmba ibintu taje gutamba ujye kumviriza bikaguha ubwenge. Ndahasanze idrapo ry'iwacu, sanze abarundi b'iwacu tuvugana ururimi rumwe.
Kisha ntegereje gose nahasanze abarundi bene wacu beshi nyine tuvugura rurimwe rumwe nka mukomeza ni bwa mubone na muboneyeho nyene turaramukanye ndamugwa munda he turi fotoza ruma ni bintu byose gose
uyiwe ni watetse kiribwe kitwa uburobe abarundi benshi bakunze cyane ngo kubera ko bari batagiheruka
ni kintu cashikiye abantu abenshi bari bakinyotewe badafise aho bagikura yego niyo mpamvu zaheze zikaba mbere zisana kwiye bakaba bashaka ubundi burobe
nubwo hari abahanzi n'ababyinnyi batandukanye umwe muri bo akaba yari Mukombozi umuhanzi w'icyamamare mu Burundi ati yanejejwe no kunezeza abandi
kuba nzi yuko ari umuntu anezerewe niho umunezero wanjye utangura sa kuri ibyo rero iyo numvise ko ari abantu banyotewe jewe kandi cyo banyotewe ndahari singwaye nanjye birampimbara kubera kuririmba ho biri muri jewe ni ururimi rwanjye si ndabitegura kubera nta utegura kuvuga bakubagiye urakomeye urivuga ndakomeye cyangwa se nkomeye nta ugutegura ngo uzuze uravuga ndakomeye birikora sasa nuko niyo mpamvu nanjye byampimbaye cyane
Ignatius Bahisi ijwi rya Amerika Kampala
Ignatius Bahizi arakoze ayo maje mumvise yaturukanije nawe igihe ariko araturabira ivyigitera mu c'abarundi bari muri Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda mu Rwanda naho hari naraye umwana naravye umwana navyaye nsanga no mubwira uko nanje narezwe ayo ni amajambo ari mu gitabo canditswe n'umunyarwanda kazi aba mu Budagi yitwa Ladi Ineza ni gitabo yise Who I Am yandikiye abana batarengeje imyaka 10 amaze kuganira na Newston Nshimiyimana mugenzi wacu ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza ku vyico gitabo
Dadi Ineza ndagushimye cyane kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Umaze kwandika igitabo wise mu cyongereza ngo Who Am I? Ndinde. Tubwire icyo gitabo wanditse ukacyandikira abana niki cyabiguteye kandi warugamije iki?
Natekereje umwana wanjye cyane ntekereza na mama wambyaye. Uyu baye umubyeyi uricara ukavuga uti ese ko ndi umubyeyi niki nshaka guha umwana wanjye nk'umurage ni ibiki nshaka kumwereka tuvuga uti ndinde navuye he nshaka kugana he iyo motivation yabaye inspire nibyo nanyuzemo nibyo nanyuzemo cyangwa nibyo mbamo Budage iyo ndi kumwe hamwe na menuze nyese
nababyara bawe nabishyo bawe
oui.
None se wakoresheje ubuhe buryo kugira ngo umwana uzagisoma cyangwa uzagisomerwa kizamucengere
ubundi gitabo ni cy'abana bafite imyaka 10 bashobora gusoma.
Mhm.
Ndongo niki abana bashobora gusoma ariko kwa ko ari igitabo kirimo ibishushanyo byinshi nkuko bivuze abana batoya nabyo bashobora gukurikira. Ndongo umwana mutoya we arareba image akajya abaza ati se ni iki biravuga iki. Kuryo umubyeyi uri kumusomera cyangwa umwoncle cyangwa umukuza bari uri ruhande cyangwa le grand-père ashobora kugenda amubwira ati bari kuvuga ibi nibi. Agashobora meme kugenda yadapta langage kugira ngo umwana mutoya yumve ariko umwana mukuru we asomye wenyine agenda byumva
araho ubusa naho wakoresheje indorerwamo umwana ukabona n'umwana w'umwirabura ariko yakwireba mu ndorerwamo akibona ari umuzungu aho washakaga n'ubuhe butumwa bashakaga gutanga
kuri kuvatire y'igitabo umwana wireba ari kwibaza ati kiswije kubera ko donc kuri couverture ubona ko hari do continent no hari la partie hariho l'Afrique n'indi partie l'Europe
yabonye nyine ari umugabane wa Afrika n'Uburayi none se kuki uhuza Uburayi na Afrika cyangwa birabura n'abazungu
nabaye inspiré y'umwana wanjye wavukiye donc wavukiye Uburayi ariko akaba afite ababyeyi b'abanyarwanda niyo yavukiye mu Budage n'umudage kavukira en fait n'umudage ariko kubera ko afite ababyeyi bava muri Afrika ayo ni identité imukurikira
n'umunyafurika ama akaba n'umunyarwanda
barakaba n'umunyarwanda ariko nabifashe au niveau du continent kubera ko ariyo amuhungiwe mfite pour le continent en fait
urwo rukundo sufitiye Afrika urukomora he
rukomora he yewe nange ndu munyafurika donc ndu munyarwanda ariko mva muri Afrika noneho lofete yuko njewe ndibuka kera hari giye mvuga donc blog mfite niba mama uje explique aussi je m'inspire en fait de tout ce qui est positif dans chaque culture.
Donc uvuga ko ugenda ufata ibyiza biri muri buri muco ukabyifashisha kugera ngo ubone uko ha icyerekezo ubuzima bwawe.
Oui. Kandi nageza nsanga mu Rwanda rukuno bavuga ngo izina ni ryo muntu niko bavuga. Donc arukuntu ni interesa ku mazina amazina umuntu aba yarahaye donc ababyeyi baba baraduhaye nge nitwe neza kandi kuva nkiri muto izina ryanjye nararikunze. Noneho ku buryo na nyuma nashatse kuba ntimbese ineza bivuga iki noneho bigeza nsanga amazina yanjye abiri divine ineza nsanga bivuga bonté divine donc arukuntu ngewe ibyo nkoramo arukuntu mbifata nkaho ari signe ivuye mu ijuru imfasha kugenda mfite kwavanta kuri mission yanjye mba mvuga nti ngomba gukora sur terre none nkavuga nti mission yanjye ni ugukora icyiza ni ukwiyinspira ibyiza
ufata ibyiza bikaba nabyo biri mu gitabo cyawe wise ndinde mu Kinyarwanda Who Am I mu Cyongereza. Ladi Ineza ndagushimiye wakoze cyane kuza ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze nange ndagushimiye cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Rakoze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana muhejeje kumva yagiranye ikiganiro n'umwanditsi w'umunyarwanda kazi Ladi Ineza. Mukanya naho duca dukomereza ku kiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cyo mu Burundi iwacu cigenga n'ubu baracari mu gasho. Nivyo tugaruka ko handi hato.
Muri Somalia abarwanyi ba
abantu 17 barimo umusirikare
mu Rwanda naho ubushinjacaha
umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga
noneho tunyarukiye mu Faransa umunyarwanda Eugene Shiba.
Ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa.
Claude Ganza munyamagana
Roger Urika neza Nairobi
ijwi rya Amerika Claveni Nkuru Kigali
Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika
Badatse Ngabo
akabagira ubusa ijwi rya Amerika
Stokre Mutijima
Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radio ijwi rya Amerika.
Amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu aribo Agnese Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafungiwe ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bafatiwe muri commune Musigati muri yo ntara mu gihe bari ko barondera makuru yerekeye abagwanyi bari baje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bagwanyi bahavuye bavuga ko ari abo mu murwi urwanya ubutegetsi bw'i Burundi Red Tabara bivuga ko binjiye mu ishamba cimeza rya Kibira baciye aho muri Musigati. Ubundi amategeko aravuga iki kukungene amenyesha makuru babwirizwa gukora makuru yerekeye intambara? Utwo tubazo turi muri tumwe tugiye gucigya nino mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Icuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Diane Ninahazu. Nongere ndabahe ikaze. Uno munsi mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru twabatumiriye Ernest Sagaga ajeje gisata cyo gukingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru n'umutekano wabo mu ishamwe FIJE Federation Internationale des Journalistes. Ernest Sagaga, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu, ikaze kandi.
Mwakoze namwe ku butumire bwanyu.
Nk'umuntu yakoze umwuga mukurikiranira hagufi ivyuno mwuga, muraha insiguro yahe ifatwa ryawe bimenyesha makuru bikinyamakuru iwacu?
Insiguro nta yinde nkubwo ni impungenge dufite, kubera ko nkuko mubivuze abantu bari mu kazi bayimenyesheje abashinzwe abatwara ako karere bari barimo. Nta kindi rero cyagombye gutuma bafungwa bafatwa ngo bafungwe, kandi mu by'ukuri cyangwa bajyanyera gukora akazi k'itangazamakuru nk'uko mubizi, cyane cyane ahantu habera imirwano. Ubundi n'ubusanzwe kujyayo abanyamakuru nakiguma baba bagize, kuko bashobora no kuhasiga ubuzima bwabo, ariko birakenewe ko wajya hafi y'aho ibintu bibera kugira ngo bashake amakuru nyayo, noneho babwire abareba amaradiyo cyangwa amateleviziyo yabo inkuru nyayo ifite amakuru bahagazeho. Ntabwo rero byumvikana ko umuntu yazira ko arimo gukora akazi ke, kandi bizwi byamenyeshejwe abashinzwe intwaro aho hantu.
Ubundi ga Ernest Sagaga, mu bihe by'intambara canke uruhagarara, amenyesha makuru arashobora kubuza kwegegwa ahantu ubuzima bwabo bushobora kubangamirwa?
Ibyo by'ubwa mbere n'abanyamakuru bagomba kureba neza niba ahantu bagiye hashobora kubangama umutekano wabo. Ni nabo bwa mbere iturukaho kuvuga bati ibi ngibi byaba ari ukurengera, tukaba dushobora gukora ibintu byadukoraho, noneho bakaba batageyo. Ikindi rero n'ubutegetsi, nibyo birashobora kuba ubutegetsi buvuga buti aha hantu habujijwe abantu abanaba kuhagera. Icyo nabyo byaba ubwabyo, nubwo twavuga ko ari ukubuza umunyamakuru kugeraho ashobora kubona amakuru, ariko baramutse biba ariyo mpamvu icyo gihe abanyamakuru ntabwo bajyayo, kuko ntabwo wabona abasoda bari ahantu umuhanda bafunze ngo ugende use n'ushaka kurenga ku mategeko baba bashyizeho. Ntabwo tuzi niba byarabaye, ndetse sinkeka ko byabaye ahantu kuba baragiye ahantu habujijwe kuba bahagirwa n'abanyamakuru. Ibyo rero nabyo ntabwo mbona ko ari byo twaba tureba mu byabaye kuri bari bagenzi bacu.
Urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi, Conseil National de la Communication, ubundi mu nshingano zabo harimo no gukurikiranira hagufi abamenyesha makuru, bakaraba uko bakora, bakabaherekeza, bagena ibyago rimwe na rimwe bakaza bamenya uko vyagiye biragenda. Gushika ino saha ubwo rwego CNC ariho bariko baribaza impamvu atacu rashobora kuvuga kuri iyo dosiye yamenyesha makuru bikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi. Mwibaza ko ari bisanzwe?
Cyo ni ikibazo gikomeye wa mugani, kuko bagombye ko warafashe ya mbere mu kugerageza kubaza icyatumye abanyamakuru bafatwa, ndetse bakaba bana abavugizi babo ku butegetsi kugira ngo abantu barekurwe. Niba rero ntacyo baratangaza wa mugani, urumva ko nacyo ari cyo umuntu yakwibazaho. Icyo umuntu atakwirengagiza ni uko mu Burundi, nk'uko mubizi, itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane itangazamakuru ryigenga, muzi neza ko nta bwisanzure rifite mu Burundi. Muzi neza ko amaradiyo mpuzamahanga arimo BBC yagombye gufunga ibiro ava mu Burundi rwose. Radiyo yanyu Ijwi rya Amerika nabyo barabahagaritse, ndetse na Radio France International nayo basa naho bayigisata burindi, niko abanyarwanda byita, basa naho yitoteza iteka bahura y'amakuru bitangazamakuru mpuzamahanga, ko bigerageza gutara amakuru ku mpande zose, bakagira igihe bavugana n'abantu batavugamo na leta cyangwa se batari mu Burundi ariko barebwe n'ibera mu Burundi. Ibyo rero kubigira umwitwarariko, kubigira impamvu yo gutoteza itangazamakuru, ni ikibazo kigaragaza ko mu Burundi nta rwego ruhari ruharanira rurengera itangazamakuru ryigenga mu gihugu.
Ernest Sagaga, rero ko tubashimira, tubanze twibutse abari ko bumviriza ikiganiro cuno munsi ku bwisanzure bw'itangazamakuru yuko mujejwe igisata cyo gukingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe FIJE Federation Internationale des Journalistes. Mwakoze cyane guha akaryo Ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kuyaga kuri dosiye y'amenyesha makuru bane ba Journal iwacu mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze namwe, twifuriza akazi keza.
Nuko rero ncuti bakunzi namwe bwe tubashimire ko mwari muduteze abiri yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amaju n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Engineer Joe yawe bishikanya hiwanyu nawe nyene yakoze ibikora inka je mumva kuri Micronaridian nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bo mu ruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twifuze kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose murare aharyana.